mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi, tora baramukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Frederic Nkundikije. Nanjye ndabaramukije, ikaze mwese mu biganiro byacu.
Ukuri cyacu yifuza yuko urupfu rwotubera umutahe w'umuryango, ukatubera ishure, tukama tuwufatirako mu guteramira ukwikukira ku Burundi, mu kubahiriza no gusimbataza demokrasi.
Uyo ni Nestor Bankumukunzi, umushikiranganji yajejwe kumenyesha amakuru igihe cy'ibirori vy'iteka vyo gushingura umuvyeyi wa nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye incungu ya demokrasi mu Burundi. Bankumukunzi yavuze ko umuryango wa Ndadaye ukwiye kubera ishure rya demokrasi abarundi bose.
Urukiko rukuru rwa Kenya kuri uyu wa kane rwategetse guverinoma kureka station eshatu nini za televiziyo zikongera gutangaza zari zahagaritswe zigerageje kwerekana amafoto yo kurahira k'umuyobozi utavuganwe n'umutegetsi Raila Odinga nka perezida w'abaturage.
Umuvugizi wa leta iharanira demokrasi ya Kongo yatangaje ko perezida Kabila azogena umutegetsi azomusubirira imbere mu kwezi kw'indwi.
Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wa Amerika avuga ko mu gihe hari umwuka mubi ku rwego ruhanitse hagati y'ibihugu byombi na Korea ya Ruguru bitari hafi guhangana mu bijyanye n'igisirikare.
Ibiro hashyira vyitaho impunzi ku isi vyateye akamu gasaba ifashanyo y'abanyagihugu muri Nigeria bagiramiwe n'ibitero vy'umurwi Boko Haram. Izi nkuru zose hamwe n'izindi nkuru twateguriye turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ntiyagire aho muja. Amakuru tuyatangurire ku mugabane wa Afrika, aho umuvugizi wa leta ya Kongo iharanira demokrasi yatangaje ko perezida Joseph Kabila afise umugambi wo kubahiriza ibiruza shingiro akanasubiza ubutegetsi inyuma yaho atekanijwe mu kwezi kwa 12. Mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika, Lambert Mende yavuze ko naho amatora yatebejwe, leta ya Kongo iriko irasozera igikorwa cyo kwandika abazotora mu ntara za kure z'igihugu, kandi ngo ibintu biriko bigenda neza ku buryo amatora azoba nk'uko byatekanijwe n'umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora. Mende yongeye avuga ko perezida Kabila atamugamba afise wo gusubira kwitoza, kandi ko mu kwezi kw'indwi azotangaza umutegetsi azoba yahisemwo azohiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'abandi banyapolitika. Nk'uko ibwirizwa shingiro y'igihugu cya Kongo ribivuga, umukuru w'igihugu ntashobora gusubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu ikurikiranya. Perezida Joseph Kabila yafashe ubutegetsi mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2021, iminsi mike nyuma yaho se wiwe Laurent Kabila agandaguriwe. Yatowe kuba perezida mu mwaka w'2026, yongera asubira gutorwa ubwa kabiri mu mwaka w'2011. Yamara yaranse kuva ku butegetsi igihe kiringo ciwe cari kirangiye mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2016. Amatora yo guhitamwo umutegetsi yamusubirira yagumye igizwe inyuma, maze bituma abanyapolitiki batavuga rumwe nawe bamurega ko ariko aratibesha amatora kuko adashaka kuva ku butegetsi, ibirego yagumye ahakana. Mu biganiro vyahagarikiwe na Bihebeye Imana, harabonetse amasezerano hagati ya Kabila hamwe n'abanyapolitiki batavuga rumwe nawe. Yavuga ko perezida Kabila yari kuva ku butegetsi mu mpera z'umwaka uheze kugira ngo hace haba amatora mu ntango z'uyu mwaka w'2018. Yamara Kabila ntiyubahirije amasezerano, maze amatora acayungururizwa mu mpera z'umwaka w'2018.
Tuve muri Kongo tugiye muri Kenya, aho urukiko rukuru kuri uyu wa kane rwategetse guverinoma kureka station eshatu nini za televiziyo mu gihugu zikongera gutangaza. Ni nyuma y'uko zihagaritswe zigerageje kwerekana amafoto yo kurahira k'umuyobozi utavuganwe n'ubutegetsi Raila Odinga nka perezida w'abaturage. Uwo muhango witabiriwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi bashyigikiye Odinga mu murwa mukuru Nairobi, bamaganaga insinzi ya Uhuru Kenyatta mu matora ya perezida umwaka ushize. Ayo matora Odinga yavuze ko yibwemo amajwi. Guverinoma yasubije kwa kabiri nyuma y'uko Odinga arahiye, itangaza ko muvoma itavuganwe n'ubutegetsi ari umuryango w'abagizi ba nabi, kandi yanategetse stasiyo za televiziyo guhagarika akazi. Kuri uyu wa kane, umucamanza w'urukiko rukuru rwa Kenya Chacha Mwita yategetse guverinoma kureka televiziyo za rubanda zikongera gukora. Yanategetse guverinoma kutivanga mu bikorwa by'izo televiziyo kuzageza igihe impaka ku ifungwa ryazo zumvikanyweho mu rukiko. Odinga yabwiye abanyamakuru ko demokarasi muri Kenya yugarijwe bikomeye. Yanavuze kandi ko ishyaka riri ku butegetsi ririmo abo yise abarwayi.
Muri kamera bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijeje kwitaho impunzi HCR biko biratera kamu gasaba amadolari miliyoni 175 azokoreshwa mu gufasha abanyagihugu bibagiwe bawomowe n'umurwi Boko Haram ukora ibitero by'iterabwoba mu gihugu ca Nigeria. Uyu murwi Boko Haram watanguye ibitero mu mwaka wa 2009 mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Nigeria, waratumye kandi abanyagihugu barenga imiliyoni 2 bata ingo zabo bahungira mu gihugu hagati. Uyu murwi waratumye kandi abanyagihugu 200,000 bahungira mu bihugu bibanyi vya Nigeria birimo Niger, Chad na Cameroun kuva mu mwaka wa 2013. Abasirikare b'igihugu ca Nigeria baramaze kwigarurira nyinshi mu ntara zari zigaruriwe n'umurwi Boko Haram. Yamara naho amakuru yerekeye amabi akorwa n'uyu murwi atavugwa cyane muri iyi minsi, umuvugizi w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu Babar Baloch yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko ibitero by'umurwi Boko Haram bibandanya komura abanyagihugu bigatuma ubuzima bwabo bugeramirwa. Ibiro HCR bijeje kwitaho impunzi bivuga ko impunzi z'abanyanigeria zibandanya guhunga mu ntara za kure z'igihugu zikenye aho zari zisanzwe zibayeho nabi. Akamo ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi biriko biratera gasaba imfashanyo ihutirwa irimwo ifungurwa, uburaro, imiti, amazi hamwe n'uburyo bwo gufasha abana kuja mu ishuri. Ivyo biro bivuga ko impunzi z'abanyanigeria zigeramiwe n'umutekano muke uvuye ku bitero byo mu rwi Boko Haram zirenga 200,000 hamwe n'imiryango y'abanyanigeria 75,000 ihaye indaro izo mpunzi.
Tuve ku mugabane wa Afrika tunyarukire gato ku mugabane wa Aziya. Umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru wa Amerika avuga ko mu gihe hari umwuka mubi ku rwego ruhanitse hagati ya Amerika na Korea Ruguru, ibihugu byombi bitari hafi guhangana mu bijyanye n'igisirikare. Joseph Yun, intumwa idasanzwe ya Amerika, yavuganye n'abanyamakuru i Tokyo kuri uyu wa kane mu nama yahuje abigisha n'impuguke ku birebana na Korea ya Ruguru. Iyo nama yakiriwe n'ikigo gishinzwe ubushakashatsi cy'Ubuyapani. Yun yavuze ko ingamba za Amerika kuri Korea ya Ruguru zikomeje gushyira igitsure kuri icyo gihugu, ari nako imiryango y'ibiganiro ikomeza kuba ifunguye. Intego ni ugukuraho umwuka mubi binyuze mu nzira y'amahoro. Intumwa ya Amerika Joseph Yun avuze ko ibyo mu gihe yavuze ibyo mu gihe Korea ya Ruguru na Korea y'Epfo bikomeje ibiganiro ku byerekeye imikino Olympique yo mu gihe cy'ubukonje i Pyeongchang muri Korea y'Epfo. Icumi mu bagize itsinda ry'abakinnyi ba Korea ya Ruguru bageze muri Korea y'Epfo uyu munsi kuwa kane. Bahasanze izindi ntumwa mu mudugudu w'abakinnyi wa Gangneung. Iyo kipe irimo abakobwa 12 bakina umukino witwa hockey, bagiye kwifatanya na bagenzi babo ba Korea y'Epfo kugira ngo bitoreze hamwe nk'ikipe imwe.
Muri kamera bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ntavuga rumwe n'ibiro by'inyamirama bi FBI hamwe n'ubushikiranganji bwiwe bujejwe utungane ku vyerekeye ingingo yo gushira abona inzandiko zirega abatetsi muri ivyo biro ko bama barondeye kwiyekaho ko amakosa kuri Perezida Trump. Izo nzandiko ziswe Nunes Memo zitiriwe umushikiranganji mu Republika yazigiranije mu ndwi ziheze ngo zirimwo amakuru idonido yerekeye ukuntu ubushikiranganji bujejwe utungane bwakoze ibishobotse vyose kugira ngo buronke uburenganzira buhawe na sentare nkuru y'igihugu bwo kumviriza no gukurikirana mu mpisho ibikorwa vyose vya Trump mu gihe cyo kwiyamamaza imbere y'amatora mu mwaka wa 2016. Ubwo burenganzira bwari bwerekeye cyane cyane kumviriza ibiganiro abatetsi bari bajejwe ibikorwa byo kwiyamamaza vya Trump bagiranye n'Abarusiya bariko bakorera leta y'Uburusiya. Perezida Trump avuga ko ashaka kwizo nzandiko zija habona, bitekanije rero ko presidensi ya Amerika ishira habona izo nzandiko uyu munsi kuwa kane. Yamara ibiro by'inyamirama bi FBI birongowe na Christopher Wray yagenwe na Perezida Trump byatangaje ko bitewe amakenga n'umugambi wo gushira habona izo nzandiko mu nama umushinga ntahe Ray hamwe n'icegera cy'umutegetsi yarongoye ubutungane muri Leta Zunze Amerika Rod Rosenstein bagize n'umutegetsi yajejwe abakozi muri Presidence ya Amerika John Kelly abategetsi bose baramuteye akamo gasaba ko Presidence ya Amerika idashira habona izo nzandiko.
Ayo namwe makuru havugwa na radijwi rya Amerika, havugwa makuru avugwa ku isi, mugejejweho rero na Frederic Nkundikije na Eugenia Mukankusi, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email, radio yacu, aerobase@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www. Akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Amakuru mu ntara yatanguye ku Burundi kuri uyu wa kane niho hashingurwa na iteka umuvyeyi w'incungu ya demokrasi president Milton Ndadaye mu gihugu cy'u Burundi umufasoni Therese Bandushubwenge yafubwe mu rugo iwe ku mutumba Murama komine Nyabihinga mu ntara ya Mwaro bashikirije amajambo bose basaba ko Barundi bufatira akarorero kuri uyu muvyeyi bakagira umutima wo guheberanira no kunywanisha Abarundi. Raymond Zimana yarishikiye muri komine Nyabihanga ku bwijwi ya Amerika.
Indirimbo z'Imana nizo zumvikana mu bibanza bitandukanye amubyeyi w'incungu ya demokarasi yacanywe imbere y'uko ashingurwa na iteka kurugiwe ku mutumba Murama komine Nyabihanga intara ni Mwaro wahereje inkuka ya misa y'ugusabira Therese Bandushubwenge yemeje ko yibukira uyo mubyeyi wa president Ndadaye ku mutima w'uguharira abamugiriye nabi
muconzo kwama nibukira ko uyu mubyeyi tuba turaherekeza yarambuye yuko yarekuriye cyane abamuhekuye bakamwikira umwana kandi yuko yipfuza rwose yuko nabo bogirirwa ikigongwe mugahagira ati nuko mugabatashikiriye ngo basabe ikigongwe ariko narabarekuriye.
Patiri Juvenal Nkengu Burundi akaba ari navyo yashikirije mu ijambo yatumwe n'umwepiskopi akukira nayo kugumushikira nganje Nestori Bankumukunzi yaserukiye Leta y'u Burundi yashimye indero yatanzwe n'uyo mubyeyi.
Icubahiro rero umukuru w'igihugu cacu arashimira cyane umuryango ku ndero nziza wahaye abana Imana yahaye na cyane cyane ku ndero yahaye nyakwigira nyine cyubaye president Melchior Ndadaye kugezaho yemera kwitanga akigura igihugu akitangira abanyagihugu mu ntumbero yuko abajana mu nzira nziza ya demokrasi akaba mbere yaranabizize. Ibyo rero Leta y'u Burundi n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu n'igihugu cyose bakaba batazokwigera bavyibagira.
Uya mushikiranganje ajeje kumenyesha makuru yavuze ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yifuza ko uyo muryango ubera Abarundi ishure ya demokrasi.
Umukuru w'igihugu cyacu yifuza yuko urupfu rwo tubera umutahe ukatubera umutahe nk'abakunzi ba demokrasi uwo muryango ukatubera ishure maze na ntaryo tukama tuwufatirako mu guteramira ukwikukira ku Burundi mu kubahiriza no gusimbataza demokrasi umubano mwiza mu bantu mu miryango eka mbere no mu gihugu cyose.
Uwavugiye uwo muryango yagarutse ku mutima w'urukundo uyu mubyeyi yerekanye n'ingingo yashira imbere yo guharira abandi. Ijwi rya Amerika ryegereye bamwe mu bafashije president Melchior Ndadaye kurondera demokrasi bari baje gusezera uyu mubyeyi. Leonce Ngendakumana icegera cy'urongoye Sabanya Frodebu afatira ku mutima w'impuhwe w'uyo mubyeyi agasaba kubwo butumwa ngo jikira abarongoye igihugu.
Uwo mutima ubu mutima w'arundi bose na cyane cyane mbere ku mukuru w'igihugu abamuserukiye bamushikirize ayo majambo yashikirijwe na cyane cyane iyo jambo yuko dutegerezwa kugira umutima w'impuhwe w'ikigongwe nabwo batugiriye nabi kugira abarundi twese dushobore gusubiza hamwe twubake igihugu nk'uko abo twasezeye nabo twasezeye uno munsi babiduhanuye babyipfuje. Icyo rero ni kintu gihambaye cyane kandi natwe tuzigisha mu bo tubana mu bo duserukiye mu turongoye cyangwa mu bagenzi mu nshuti n'abagenzi kugira ntagire umuntu azogumana inzira y'akazikira.
Therese Bandushubwenge akaba ashenge yafise imyaka 82 yitavye imana kwa 27 ukwezi kwa mbere biturutse ku ndwara. Ibirori byo kumushingura n'iteka bikaba byatangujwe n'umukuru w'igihugu aho yamusezerera ku bitaro by'abasirikare mu gisagara cha Bujumbura. Uyo muvyeyi w'incungu ya demokarasi akaba yavyaye abana 10 asize abuzukuru 26 n'abuzukuruza batandatu. Ku mutumba Murama, komine Nyabihanga, intara ya Mwaro, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Remo, tugushimire kuri iyi nkuru. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Kuri uyu wa kane tariki ya mbere ukwezi kwa kabiri ni umunsi ngarukamwaka u Rwanda rwibukaho intwari. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri mu Rwanda yakurikiranye uyu muhango.
Aha ni ku gicumbi cy'intwari Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ahabereye umuhango ku rwego rw'igihugu kwizihiza umunsi w'intwari. Ni umuhango witabiriwe n'abategetsi bakomeye barangajwe imbere n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Ni umuhango waranzwe no gushyira indabyo ishyingwa bagizwe intwari z'u Rwanda. Ni ku nshuro 24 u Rwanda rwizihiza uyu munsi. Ntambwirwaruhame zavugiwe ahashyingwa bagizwe intwari uretse gushyira indabyo ku gicumbi cy'intwari byakozwe na Perezida Kagame n'ukuriye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Ni umuhango wamaze iminota igera muri 7 uhita uhumuza. Muri uyu muhango watambukaga kuri televiziyo na radiyo by'igihugu Bwana Deo Nkusu, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe, yatangaje ko kuri iyi nshuro ubutumwa ku butwari bureba cyane urubyiruko bararusaba kubakira kubiriho.
Turabwira cyane cyane urubyiruko kuko ubutwari nibwo bwubatse igihugu, nibwo bukirinda, nibwo bucyubaka bukagiteza imbere. Turabwira rero cyane cyane urubyiruko ngo rurinde ibyagezweho, rwubakire kubiriho, turebe imbere, twubake n'ejo heza h'abanyarwanda twese.
Bwana Deo Nkusu arashimangira impamvu hibanzwe kuruta ku rubyiruko.
Burya y'abantu bubaka bubaka bashaka ibintu bizarama, ibintu bijya imbere, ibintu bizafasha n'abazavuka nyuma y'abariho. Uyu munsi rero turavuga urubyiruko kuko urubyiruko n'u Rwanda rwa none n'u Rwanda rw'ejo. Ni ukuvuga ngo mu bikorwa dukora uyu munsi babifitemo uruhare rukomeye, ariko no mu gihe kizaza bazabigiramo uruhare rukomeye. Ibyo dukora byose rero, ibyo tubaka byose, tugomba kuba dutekereza kure, bikaba iby'igihe kirekire, n'ibi bya none gusa cyangwa ejo hafi gusa, ni ugutekereza kure. Tugomba rero kurera, tugomba kwigisha, tugomba guha ubushobozi abakiri bato kugira ngo bazakomereze aho bakuru babo bari bagejeje.
Ku munsi nk'uyu kandi urwego rw'intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe, rusanga igikuru ari ukuzirikana gukunda igihugu.
Ngira ngo ikintu gikuru twakura muri uyu munsi twakwigisha abakiri bato ni umuco wo gukunda igihugu, ni umuco wo kwitangira igihugu, ni umuco wo kugira ishyaka, ni umuco wo kugira umurimo unoze. Umurimo wose ukoze aho werekeje amaboko, ukaherekeza ubwenge, ukaherekeza n'umutima, ukakora utekereza umusaruro, utekereza ibyagirira akamaro abanyarwanda twese, ndetse abatuye isi twese duhereye ku Banyarwanda n'Abanyafurika. Umva rero ni za ndangagaciro zose z'ingirakamaro dusanga mu muco w'Abanyarwanda, twifuza yuko abantu bose bagira izabo, zikabafasha aho batuye, aho bakora, zikanabafasha mu mibereho ya buri munsi kugira ngo turusheho kujya imbere.
Mu byiciro bitatu by'intwari zibukwa kugeza ubu mu Rwanda, hari icyiciro cy'impanzi kigaragaramo General Major Fred Gisa Rwigema, azwiho ko yatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda ku ikubitiro banahasize ubuzima. Harimo umusirikare utazwi. Mu cyiciro cy'imena habarizwa umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, yibukirwa ku bikorwa byo kurwanya ivangura rishingiye ku moko ryari ryimitswe n'abakoroni. Harimo kandi Agathe Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana, Rwagasana Michel, Felicitene Niyitegeka n'abana b'Inyange banze kwitandukanya bishingiye ku moko mu ntambara y'abacengezi mu 1997. Mu cyiciro cy'ingenzi kugeza na magingo ya nta muntu ugaragaramo, ubutegetsi buvuga ko hagikomeje ubushakashatsi bwo kureba abashyirwa muri iki cyiciro. Uyu munsi wo kuzirikana intwari wanabaye ku rwego rw'umudugudu, dukomeza ubutwari twubaka u Rwanda twifuza, niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro. Aha bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Shimire Eric Bagira Ubusa kuri iyo nkuru. Turacyavuga rero, turacyari mu Rwanda tukivuga amakuru yerekeye intwari. Edouard Sebushumba wahoze ari burugumestri wa Giti mu cyahoze ari prefetura ya Byumba arasabirwa n'abaturage yayoboraga mu mwaka w'1994 ko yashyirwa mu ntwari z'igihugu kuko yakumiriye genocide muri komine yabo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda Asumta Kaboyi abagezeho inkuru irambuye.
Bwana Sebushumba Edouard ni umugabo wamenyekanye cyane mu Rwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yahoze ari burugumestri wa komine Giti mu cyahoze ari prefektura ya Byumba. Bivugwa ko iyo komine ariyo yonyine mu Rwanda itarakorewemo genocide mu gihugu cyose. Uyu mugabo yahawe ishimwe nyuma ya genocide na perezida wariho icyo gihe Pasteur Bizimungu, ashimirwa uruhare yagize rwo kuba atarigeze ashishikariza abaturage yayoboraga kwica abagenzi babo bahigwaga. Muri iki gihe u Rwanda hazirikanwa umunsi wo kwibuka intwari z'igihugu, abaturage bo mu murenge wa Giti bongeye gusaba leta ko uwo mugabo wahoze ari burugumestri wabo yashyirwa ku rutonde rw'intwari z'igihugu akajya ahora ashimirwa ibyiza yabakoreye genocide ntigeri iwabo.
Burugumestri Sebushumba tujya tubivuga bavuga bati kugira ngo igihugu cyose abantu bamarane hasigara kakarwa konyine, kandi burya genocide itegurwa n'ubuyobozi. Ubwo rero hagatongaho nta sensibilisation yashyize mu baturage ngo abantu bazamarane. Ni ikikorwa cyiza yakoreye igihugu
uyu mugabo Sebushumba. Amashyaka atangiye hari za MLND na MDR, hari umuministre wavukaga inahanga witwaga Rucogoza Foster. Sebushumba yakoraga muri ministeri icyo gihe, baramubwiye bati rirushaho reba ahantu ubuzima bw'abantu buganisha we kwishyira muri bere y'abantu bashaka koreka igihugu baje kumugira burugumestre. Noneho agendera kuri ayo matwara. Sebushumba yitwara neza pe, vraiment twari tubanye neza, inaha twari bazima.
Oya burya nyine nibyo yakubwiye hari icyo bita sensibilisation mu bantu, nta yageze iboneka mu baturage Sebushumba babimukozaga kat. Oya ntabwo abaturage banyigiye kubaryanisha. Nubwo intera mwiza gatete zafashe ya mbere ziraza bati muri Giti banze gukora reka tujye kuhikorera. Umusaza wari konseye wa Kasangi witwa Gatoyire ahita mumutuma aramubwira ati intera mwiza gatete zanteye hese amanukana n'abajandarume yari ufite kuri komini n'abapolisi bose bahita bagenda bazisubizayo.
Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu Pierre Damien Habumuremyi yabwira Ijwi ry'Amerika ko mu gihe hari umuntu abaturage basabira kwinjizwa ku rutonde rw'intwari, abaturage aribo bafata iya mbere bakandikira urwego ayobora basabira uwo bahisemo ko yashyirwa mu ntwari z'igihugu.
Kugira ngo tugire abakandida bashobora kugira intwari nangwa bashobora guhabwa impeta nangwa imidari tubibwirwa abaturage baratwandikira, ariko natwe dushobora kubikora tubyibwirije. Noneho tugakora ubushakashatsi, n'ubushakashatsi burangiye urwego rw'intwari rutanga proposal muri guverinoma, noneho guverinoma akaba arizafata umwanzuro.
Hanyuma se kuva intwari dusanzwe tuzi ziriya ziri mu byiciro bitatu zashyirwaho ndetse n'amazina agatangazwa, nta bandi bantu nabake mwarimo akora ubushakashatsi ngo mubasohore?
Ubushakashatsi bwarakozwe, ariko nibyo mubwiye ngo iyo ubushakashatsi burangiye tugerezwa guverinoma, noneho guverinoma tugategereza ko ifata umwanzuro. Ntabwo icyangombwa ari umubare mwinshi w'intwari, n'ibindi bihugu byose nta gihugu kigira intwari 40, 50, 60, 60. Icyangombwa niyo wagira intwari imwe ariko ibintu yakoze bikaba bishobora kubera abandi urugero, ariko ahubwo imidari n'impeta abazihabwa bo bashobora kuba benshi. Tuvuge nk'uwo wavuga burugumestri wa Giti, wari burugumestri wa Giti uhabwa umudari nawe nk'uwo guhabwa impeta, nabyo ni ibintu bikomeye, nabyo birashoboka.
Aba mwakoreye ubushakashatsi bazashyirwa mu bihe byiciro, ni mu mpeta cyangwa ni mu ntwari?
Iyo ni ibanga rya ntabwo iyo turangije kubikora dushyikiriza guverinoma, iyo bitari byasohoka ntabwo biba bikiri ibanga ry'akazi.
N'umubare w'abo bantu nabo uracyari ibanga?
Oya, umubare tumaze gukoraho ubushakashatsi bageze nko kuri 70.
Mu Rwanda habarirwa ibyiciro bitatu by'intwari. Icyiciro cya mbere cy'intwari z'imanzi hagaragaramo General Major Fred Gisa Rwigema n'umusirikare utazwi. Mu cyiciro cya kabiri harimo intwari zo mu cyiciro cy'Imena, habonekamo Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, Rwagasana Michel, Uwiringiyimana Agatha, Niyitegeka Felicite ndetse n'abanyeshuri b'Inyange. Kugeza ubu ariko mu cyiciro cy'ingenzi nta ntwari zari zashyirwamo, aho ngo hagikorwa ubushakashatsi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Icegeranyo c'ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu wa PRODEHASH casohotse ije ku munsi wa gatatu kivuga ko mu mwaka w'2017 agateka kazi na muntu mu Burundi kabandanije guhonyangwa. Umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi Martin Nivyabandi ariyamiriza ico cegeranyo. Ni mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu ca Kenya.
Icyo cyegeranyo cyemeza ko umutekano mu mwaka w'2017 wakomeje guhungabana mu bice bitandukanye by'igihugu nk'uko byari mu myaka ibiri heze. Ishyirahamwe Podash ritanga uturorero tw'ibitero by'amagrenade mu bunywero no mu mihana hamwe n'ibyakozwe n'utugwi twitwaje ibigwanisho ku mabarabara. Igisagara cya Bujumbura n'icyo cyegeranyo kivuga ko cyishwemo abantu benshi bashika kuri 65, kigakurikirwa n'intara ya Cibitoke iharurwamo 54, hanyuma hakaza intara ya Bujumbura ivugwamo 40. Intara za Mwaro, Makamba na Rumonge nizo zivugwamo abantu bake bishwe, aho imwe imwe yose iharurwamo 15. Iruhande yaba bishwe Podash gura ko abantu 222 bahohotewe barwezwe igufa, nayo abagera ku 53 baburwa irengero mu gihe abarenga 2000 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya icyo leta ishikiriza kuri kicegeranyo maze ryakura Martin ivy'abandi umushikiranganje w'agataka kazi na muntu.
Nta gihugu na kimwe cyo twovuga yuko ari paradigo abantu barapfa, ariko kuvuga ko ibintu byunyutse mu 2017 biga maraporo kwebwe nyine twakoze mu bushikiranganje bwacu yerekana ibindi ku bintu byateye bigenda bije imbere biradutangaza cyane. Iyo abantu bibereye hanze bagatanga ayo maraporo, twe nabo dufite indi raporo dutanga buri amezi atatu na raporo dufite ku mwaka w'2017 ikiyo irigwa n'inzego zibijejwe kuko imbuziba nyinshi, hari iby'amatongo n'ibyinshi umuntu yovuga, ariko ibyabaye bibiri 2017 ugera 2016 karusho karabonetse cyane kugira maraporo dufite kuko inzego uguhera ku mutumba.
Ariko Pierre Kavembo nimpa iyo yahungiye mu Bubiligi yemeza ko afite ibyemezo ibyo yanditse.
Aba bantu baguye mu minwe y'abapolisi, y'abasoda, yabo mu bimwe bikuru by'iperereza bari kumwe n'ibonakure. Bamwe babagirira ngo n'abarozi, abandi ngo bapfuye amatongo. Ibyo bintu twebwe twandika tudita ibyemezo n'ikimenyamenya. Nawe wegenda uperereze niba ntoye umuntu n'umwe muri abo twavuze yoba akiriho, hanyuma yaponze uca ndayifuta. Bwo kuko hapfuye bakeya gusumba umwaka w'2016 ngo habaye akarusho. Ni ukuri niba mwibagara mu Burundi.
Iryo barambona impavuga umushikiranganje ni iby'abandi asanga rifite izindi nsiguro.
Basize hamwe ibyo kugira politike kurwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira akazi na muntu. Guharanira akazi na muntu cyane cyane bijyanye n'uburenganzira bwo kubitandukanya na politike n'uri kure bikora neza. Yaba umuzungu, yaba umwirabure, yaba umuyisilamu, yaba umukirisitu, igihe agize ingorane ukamufata cyo kimwe. Madini tutubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano. Nta kokomandma y'inzego z'umutekano igenda igakorana ikagira umugambi wo kuza gukora. Turabatumye agenda amahoteli agashaka akazi na muntu.
Mbona impariko ntiyibona mu bavanga ibintu na gato.
Iyo nje gushaka kujya muri politiki nkayongera igiti cy'uwegwa politike mba nakiyonse kera, bageze n'ukumbwira jewe ngo ujye kuba umushinga mateka ndabyanka, umukenguza amateka ndabyanka, jewe ntambo za politike ndondeya, mugabo ntitwogira ngo nujya kure ya politike, kuko ugiye kure y'abanyepolitike ntiwobona nigenda agataka kazi na muntu ugahonyangwa, abahonyanga agataka kazi na muntu n'abantu baba bari mu ntwaro, burya agataka kazi na muntu na politike birajana, ariko igihe ariho bagahonya anga twebwe dutegerezwa kubakebura.
N'iby'abandi nabasanga abantu bakwiye kwirinda guhoroduka.
Umenyesha makuru nta kindi kintu wowe dukora twebwe muri kino gihe. Leta y'u Burundi nk'ubushikanganje bwacu tubitohoza ku munsi ku munsi, amadosiye arakogwa gusa. Aha rero tuvuga ngo naka yashize mu majwi kuri za mbuga ngurukana bumenyi kwacaba umunyabyaha. Jone kabone bareke parke ibitohoze kandi abantu arashize imbere y'intahe.
Icegeranyo cya Podash kimenyesha ko uburenganzira bwa kiremwa muntu bwaburabujwe rwose mu 2017, kigasigura ko abarundi bategetswe gutanga amafaranga y'umurengera mu guterera inyubako z'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD n'iminsi mikuru yawo, hamwe no guterera amatora y'2020. Icyo cegeranyo kinavuga kandi ko amabahero y'u Burundi yarengewe inshuro zitatu, kuko yarimwo abanyororo 111 n'8 barenga gushika mu mpera z'umwaka, mu gihe hafize ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,494. Eroje Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eroje urakoze, nshuti z'Ijwi rya Amerika. Hino nayo nkuru dusoreje w'ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha, tukaba tuboneyeho kubashimira mwese kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ku banga bw'ibyuma yari Engineer Zoniak Wojtek afatanije na Fatuma Karar Arimasi. Amakuru mwagejejweho na Eugenia Mukankusi
na Frederica Undikije. Turabashimiye rero kuba mwaduteza amatwi, turabifurije rero umugoroba mwiza mwese.